Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Kwisi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Adresse yacu ya Instagram, YouTube, Facebook na Twitter ni VOA Radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriye mukaba mugiye gushikirizwa na Jeve Diane Ninahazwe. Ni kiganiro kiremesherejwe muri studio y'indwi y'ijwi rya Amerika, Washington DC.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bijwi rya Amerika. Muri isanga y'uno munsi ni kwa kabiri, muramenyere ko kwa kabiri umwanya ruwa abapfasoni n'abigeme. Uno munsi muri isanga rero twabatumiriye Madame Denise Bucumi Nkuru Nziza, umutambukanyi w'umuhisi Pierre Nkuru Nziza yahoze ari president w'u Burundi. Madame Denise Bucumi ari mu rugendo muri Amerika ariko araremesha ibikorane mu mareta atandukanye. Ubu tuvugana ari Iowa. Ikaze ku ijwi rya Amerika Madame Denise Bucumi Nkuru Nziza, kandi mwakoze kuduha kano kanya ku ijwi rya Amerika kugira ngo dushobore kuba yagisha.
Murakoze cyane. Murakoze kuntumira.
Ego, ni ikaze kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikirere cabakiriye neza.
Ego cyane, tumerewe neza rwose.
Ego. Nuko rero muduciye ku masonga, ibikorane muri ko murakora ngaha, muzo bikora muri Leta ayahe, hama bikaba bishimikiye hanini kuki?
Naje mu bikorane byo kuvuga ubutumwa bwiza ni muri no leta ya Iowa yonyene. Narakoreye hamwe nkorana dukorera ahantu hanini muri sale, ariko ndoja mu ishengero muri weekend ikurikira. Ni muri kino gisagara nyene, nta handi tuzoja kure.
Ego, hama n'ibikorane rimwe na rimwe bikorane biragira umutwe w'inyigisho zitandukanye mugenda muratanga. Ino nshuro inyigisho zanyu ziriko zishimikira kuki?
Mu nyigisho zanje no mu byo n'ibisanzwe bindimwo nda kwigisha n'amasanga aribyo byaje, niyo ndiko ndiyumvira, niyo ndiko ndigisha mu gihugu cacu. Ubu muri jewe harimwo ibyo guhamagarira abantu kwihana ibyaha, guheba ibyaha kugira ngo bahindukirire Imana, kuko tutazi umunsi n'isaha. Iyo satagarutse urupfu rushobora kuza. Rero nkunda guhamagarira abantu kwihana ibyaha.
Muvuze ngo muri ino minsi bitandukanye n'ivyakahise cyane.
Muri ino minsi umuntu karabisa higeze agasoma n'ijambo ry'Imana icyo ritubwira mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka. Baravuga ibijyanye n'ibyo ibihe by'iherezo. Imbere y'uko Yesu agaruka hazoba hariho ibimenyetso byabanje kubyerekana. Ibyo rero turiko turarabisi ahigeze uyu munsi, yaramaze kuboneka hirya no hino mu isi. Ibyo bimenyetso birahari, nicyo gituma tuvuga tuti umwanya uwo ari wo wose ashobora kuza.
Hanyuma ubwo butuma mubona gute? Barabuhurumbira, amushikiriza, babyakira gute? Kuko tuvuze ica hari igihe umuntu umenga aranagitinye kumva ko kihari kidomwe ku rutoki, aho mushikiriza ubwo butuma bari kubabwakira gute? Muti muri no misi mugororokewe cyane kwigisha abantu guheba ibyaha byanyu amwe mu majambo yanyu yakwiragiye kubugaguruka na bumenyi muri no myaka iheze mu nyigisho zanyu mwaranagaruka ku cyo mwise kurundarunda aho mwavuga ko ariho abatandukanye mu gihugu cyo Burundi barundarunda amatungo ugasanga bariko yakura no mu bitari byiza izo nyigisho nazo ziri mu murongo w'ico mwumva muyobokewe mwe muri no misi mu kwigisha
eko chan birimo nyine kubera iyi misi dufise yo kubaho numva umuntu kurunda ni gutunga sibibi gutunga sibibi umuntu akaronka ibimuhagije akaronka ibyatungisha umuryango akumva kwabayeho nyene ibibi ariko kurunda mu buryo butari bwiza kuko hari umuntu abironka yabikoreye yakoze akazi kiwe neza bikagenda neza nanyuma akasanga yatunze akagira ikiganza cyiza ari umudandaza agatunga ari ukora akazi kiwe bakamuhemba ugasanga abikoresha neza agatunga ariko kubirunda numva nkanura abantu ukwegeranya ibintu ukarunda kandi utabironse mu buryo bwiza atari mu buryo bwiza ubironse ari nko by'ibiturire kurenganya abana bariya nibyo bibi cyane nibyo bibi n'ahandi ho gutunga ni byiza kuronka umuntu ibimubeshaho ni byiza ariko ingorane niyo gutunga umuntu yarenganije abandi umuntu yivye urumva ibyaba ariko abatunze mugabo ari mu byaha
Ego. Reka rero twakire abakunzi b'ijuru rya Amerika bake bashaka kubabaza utubazo turafite Eric Eric ikaze ku ijuru rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye he?
Emerereye muri Afrika y'Epfo mu gisagara cya Pretoria.
Akabazo kwa Madame Denise Bucumi inkuru nziza twagutumiriye.
Murakoze cyane kuko mwashoboye gutunganya kino kiganiro reka mbese no kumutumira. Kugira ngo dushobore kumubaza utubazo tumwe tumwe
ari mu rugendo
imbere ya byose nagira ngo mfate kano kanya ndamuramutse ndamwipfuriza amahoro y'Imana
urakoze cyane nanjye ndakuramukije
murakoze cyane nongera ngira ko mfata kanya ndabakengurukira ku kigoro mubandanya kwerekana cyane cyane mu bijyanye no guteragira imbuto z'urukundo imbuto z'amahoro imbuto z'ubumwe mu Barundi eka kanatsinda turabona koko yuko ari umuhamagaro mufise kukuntu mudahengeshanya koko kubera karurira abandi n'ukuri n'igikorwa cyiza cyane kandi kibereye kandi mubandanye ego amakabazo nari mfise nakabazo kamwe turabona neza na neza yuko atakumudakora kugira ngo mushobore kunywanisha Barundi cyane cyane nisunze ico no kwita ubutumwa bwiza kandi ari nayo nzira koko nyayo ishika ishobora kunywanisha Barundi eka nabandi bose aho bari ku isi baba babumviriza ubutumwa bwanyu bwaba ubuca ku mbuga ngurukana bumenyi eka no kuzindi mbuga none n'igiki koko mwoba mugerageza gutekerera ugwaruka rw'abarundi harimo n'ibibondo mwibarutse kukuntu byoshobora kwigenza mu bijyanye na politiki kumva yuko murabona kuva muri kahise mu gihugu cy'u Burundi harugwaruka rwinshi cyane rwagiye rurahatakariza ubuzima harugwaruka rwinshi rwagiye rurangazwa harugwaruka ruri mu mabohero atandukanye mu gihugu cy'u Burundi ni giki koko mwoba mugerageza gutekera ugwaruka mu nyigisho zanyu ku buryo bwoshobora kumenya uko guyigenza mu bihe bya politike cyangwa mu bihe byoshobora gutuma koko bashobora mbese gutakaza agaciro mbese no gutakaza icyo no kwita ubuntu.
Urakoze cyane ubwira umunsi mwiza Eric ngaho muri Afrika y'Epfo.
Murakoze cyane.
Ego ijambo turari basubije Madame Denise.
Murakoze cyane. Eric mbanje kugushimira cyane unteye intege mu bikorwa bitandukanye nkora hanyuma ndagushimiye no ku kibazo ugwaruka nibyo nubwo kwitabwaho cyane rwose je novuga ngo mwisi yose ariko mu gihugu cyacu nyene ndakunda kuvuga ugwaruka rwo kwitabwaho cyane kubera nizo nguvu z'igihugu nizo nkomezi z'igihugu mu Burundi tukunda kuvuga ngo ni Burundi bw'ejo ariko si Burundi bw'ejo gusa ni Burundi bw'uno munsi n'ejo nyene no muri kazoza nabo kwitabwaho by'ukuri rero jewe icyo nkunda gushimikira ko mu gwaruka cyane kibanze nuko ugwaruka umuntu nyine akiri muto wese ahari akwiye kubanza gusuzuma uwo bagendana mu gutora umugenzi mugendana mu gutora uwo uwo mugumana hafi na hafi muri runo rugendo turimwo kuko uwo mugendana arakugira ku bushobozi cyane hariho ugwaruka rwacu abapfuye bishwe n'uko bagize abagenzi babi ugize umugenza nk'urumogi nawe usanga urunywa ugize umugenza aboregwa nawe usanga uboregwa rero hariho abapfa bishwe no gutora abagenzi babi ikindi nacyo ugasanga no mu gukurikira nyine abo banyepolitike yarabiye kumbure utamuha karorero keza mu bisanzwe politike nti isimbi uko politike burya niyiga imigambi iteza imbere igihugu mu bisanzwe politike simbi ariko ibambi y'abantu nyene babyifashemo nabi y'abantu bajanye nyene nabo batari bakwiye kujana n'abafite ingeso mbi bakabyitwaramo nabi ahandi ho burya politike simbi rero nuhanura ugwaruka yuko no mu kuja muri iyo politike politike ubwayo simbi politiki ubwayo yizana amacakubiri abangaye muri ko muravuga abagiye mu ngeso mbi muri ko muravuga n'abantu bifatanije n'abantu babi hanyuma utanga n'amacakubiri yadutse burya politiki si amacakubiri imigambwe yewe imigambwe nzi yuko atariye ubwoko bumwe usanga ari amoko avanze rero mu bisanzwe amacakubiri niyo yatumye usanga gwaruka gwajanye na nyabahururu ariko wasanze bifatanya n'abantu babi akaba aribo babosha nabi ukazusanga bari mu bikorwa bitari byiza ugwaruka rero no ruhanura yuko botoranya abantu bagendana beza abagenzi beza akaba aribo bifatanya ikindi nacyo bubaha Imana birinda ibyaha bubaha Imana kuko burya bubasha Imana Imana izobarongora ibahe n'ubwenge ubwenge bubabashije kumenya gukora icyo bakwiye gukora mu mwanya wacu, hanyuma batse basanga nyene bateye imbere ubwabo bace bateza imbere igihugu cyabo nyene, hama bibandanye bigenda neza nabo nyene kukurira no gukorera mu gihugu kirimo amahoro ni ku neza yabo.
Hanyuma demokarasi ikaza iherekeza gute ibyo bikorwa byabo bitandukanye ku bwanyu, niyo migenzo yabo myiza yoshikana imbere igihugu mu mahoro adace mu njyane no gusesa amaraso?
Demokarasi sinzi icyo bita demokarasi. Yo demokarasi no yita ko ari umwidegembyo. Umwidegembyo rero atari umwidegembyo wo gukora ibyaha, atari umwidegembyo wo gushyira inyuma abandi, ni umwidegembyo wo kubana n'abandi amahoro, mukabana n'abandi amahoro. Demokarasi ituma kugira ijambo, ukagira umwidegembyo wo kuvuga ikiri ku mutima, hanyuma uvuze ikiri ku mutima atari bisambura ariko ari byubaka. Nta muntu azo hano umuntu ngo avuze ibintu ngo atanze icyiyumviro atari icyiyumviro gisambura. Ibyumviro bisambura ni byo bibi. Uyo demokarasi bayibemwo bagira ijambo, batse bashikiriza ibyiyumviro cyane cyane bishimikiye ku guteza imbere igihugu, bishimikiye ku migambi myiza y'iterambere, bishimikiye ku kuntu nabo ubwabo bo tanguze ibikorwa bo nyene ubwabo, ibikorwa batarindiriye ngo Leta irampe akazi ukunakuriya, bagatanguza bakiga gutanguza imigambi yabo ubwabo. Niyo demokarasi, burya uri mu gihugu ugashobora gutangura umugambi wawe ntihagire uwukubura, ntihagire uwukubuza. Iyo niyo demokarasi.
Umwe mu bakunzi b'Ijwi ry'Amerika aratwandikiye atubaza ngo mumbarize yabise Mama Buntu, mbega umuhamagaro wanyu watanguye gute mu vyerekeye ivyo kuba umupasitori, nivyo ngo mwatanguye mukiri bato cane?
Ivyo ngiravyo babirebire, urumva ntahe
ego
ni ntahe, kandi mugabo umuntu ntavuka ari umupasitori n'igihe nakizwa sinashibishikiyemo nk'umupasitori, byansabye umwanya bwa mbere wo gukura, kuko kirazira kurambika ibiganza ku mwana. Umwana nyene akora iby'umwana, byansabye umwanya wo kuba mu ishengero, hanyuma nkakorera Imana. Narakoreye Imana jewe ngikizwa nabaye mu rusengero cane, ngira umwete wo kuba mu rusengero rwose kubera nakijijwe mfise ibibazo. Ngira benshi barabizi mfise ibibazo, umugabo adahari ntanumva, rero nkijijwe nararuhutse mu mutima, numva Imana iranduhuye by'ukuri mu mutima. Hanyuma aho naruhukiye rero, aho naboneye Imana, aho nagiriye ayo mahoro hari mu nzu y'Imana, ngira umwete wo kuba mu rusengero mu gatondo nkazinduka yo gusenga, nashe ku mugoroba nkahaca nkasenga, hanyuma nkataha. Narabaye mu rusengero cyane, bita bituma mu rusengero ari jeme n'ibikenewe kubera ndahaba kenshi, ndatinda ndaba umudiyakoni, hanyuma mu nyuma nsanga naramenye kuvuga ubutumwa bwiza. Mu nyuma abarongozi baravuga bati hari haheze imyaka itari mike, ari mike nk'ijijwe yarashika nka cumi, yararenga cumi, yarashika cumi n'itanu nk'ijijwe. Nkorera abandi barongozi twagumanye kuva kera bambonyemwo yuko nshobora kuyobora intama, hanyuma barabimbwira jewe ndanka cane, mwumva ari ibintu biteye ubwoba,
mwatinyike
numva nta kurongora harya ntibyoroshe. Nubwo nari mu bindi nsanga ndongoye bitandukanye, ariko kurongora ishengero numva ari ikintu kiremereye, kandi n'ubu sinovuga ngo kiroroshe, biraremereye. Nukumvyaca ibindi birebire nobivuga mu ntara.
Tuzogerageza tubarondere, muduhe ubuzima bwanyu bwimbitse, muduhere mukivuka gushika mukure, mushike hariya anye ikiriri
byose mutubwiye. Igitabo naracanditse ndobabwira n'ukuri.
Ego, turabashimira. Turase na John ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Wiriwe neza.
Ego, twaramutse. Nawe wiriwe gute?
Natwe n'amahoro.
Aho ni hehe uherereye?
Mperereye muri Zambia, mu Gando Murundi.
Uri Murundi, ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Ego, murakoze.
Akabazo kawe.
Ego, nanguye kuramutsa Mama Buntu. Ndamuhana mwiza. Ego, sinakabazo ahubwo na kameze nk'akabazo mugasa akabazo turabarundi Nyeno na shaka nse nubaza mama wunu waliko wali tegeleza ukunu kwa kakuburundi rumezu kimenga na mwini hevurure enze wenshi tuwara anga ye tuwara aje mfuge kuwanjiru ujima mwini vili hugu vili vili vanyi ndetu ni vili viliko tuliko tuwajamo nisanu ubaza ki umbe barabu mwini kwa kakuse ufiru kila hanze kandu wabu ujima tubayemo tukuvuga ngo ni ubuzima bundi ni ntahe mbona tubayemo w'ibihugu kandi ni mu rindi rwaruka ruri ko ruragwa abarundi dukifise zangu buzoteje imbere igihugu nasa n'ushaka kubaza nta kuntu guverinoma nayo bibona yuko ugwaruka ariko ruratakaze iri kwiyatakaza ugwaruka ariko burundi bwejo n'ingufu z'igihugu ziriko zirajya hanze kurazi bagafatwa na dufatwa nabi muri make tukabaho mu buzima butoroshye benshi bakadota ariko bafise ibibazo by'amagara cyangwa afise ibindi bibazo byo mu mutwe bivuye ku buzima bwo babaye muri ibyo bihugu naho benshi tubibayemo tubidakeneye mu mategeko sinzi ko guverinoma y'u Burundi yoba ibona ukuntu rwaruka rwinyi iyo ruriko rurajya igashobora kubita ibyo byinshi mubona ati urwaruka
drone ariko ntumubaze ibazo vyega leta umaze ibazo vyiwe kwa buni kibazo kubwiwe no muzari mu ngamwe tazimeza
muri mama asanzwe cyabana nkatwe ni ndamubaje kabo byeyi
ni kureka tumuhe micro akwishure
drone record cyane
okay nawe murakoze
urakoze kandi mugabo ambugiye neza ibyo birega cyane leta kandi byo kuri nagira ndakuremeshe she John nyine cyubahira umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi arakunda kuganira n'ugwaruka kenshi kandi urabona ko yitaye ugwaruka cyane gose abahamagarira nyine kugira imigambi y'iterambere kugira ngo bace babashigikira mu byo baba ba biyumviriye gukora kugira ngo leta ishibashigikira n'ejo bundi bari muri ibyo biganiro hamwe n'ugwaruka babigisha ukuntu bakwiye kugira imigambi hanyuma bace babashigikirira muri iyo migambi batanguye bonye n'ubwawo biyumviriye kwishobora kubafasha rero ibyo byose n'ibiriko birakogwa kugira ngo ugwaruka rw'igihugu ruronke ibyo rukora nibyo hariho ababanebwe hariho n'abandi baba bashaka gukora bakabura ibyo bakora ariko bariko barabakabura ubwenge kugira ngo babigisha no kugira imigambi uko bogira imigambi muri iyo ntumbero nyene yo kugira ngo ugwaruka rwose uri mu gihugu wese aronke ibyo akora uretse abariko bariga abandi baronke ibyo bakora rero babibona muri leta bariko baragerageza by'ukuri
arahari
twebwe no mu mashengero turahamagarira ugwaruka mutitara kutarera amaboko kugira ngo babandanye bakore barondere ibikorwa bakora hose turagerageza
hariho uwitwa rero Eric Nsengiyumva nawe kuri Facebook yacu yanditse ngo turamushimiye gose hama ngo mbega umuhisi akihari ko yari afise imigambi myinshi y'iterambere nonubu iyo ariko arashimikira ko yoba nk'iyahe imigambi ngo y'iterambere muri ko murashimikira ko cyane aha turagaruka kuri Fondation Buntu njya niho yashatse kuvuga cyane kuko niho mucisha imigambi yanyu myinshi
ego hari imigambi yashimikira ko mugabo ikaba iy'igihugu iyo nyamicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko nabandaniriza ko hariho n'imigambi yari afise y'umuryango iby'umuryango navyo turiko tubandaniriza ko by'ukuri turabandanya yarakunda kurima natwe ibyo kurima twarabibandanije turiko turabibandanya iby'inkino yarasize abasore bakina navyo barabijamwo bakabikurikirana turiko turabibandanya hanyuma jewe kubinyerekeye burya nari nshimikiye cyane mu bijyanye n'impfubyi bene ibya radio televiziyo nibyo nari nshimikiye ko niyo migambi ikomeye nari mfise nariko ndakora kandi n'ubundi ko ndayibandanya Orferina irahari irikira kora bandanya kwakira abana twe twakira ababebe ababyeyi babo bapfuye bakira utubebe niyo nakira kuko ninasanze aribo abapapa badashobora kumenya ukuntu babagenza ugasanga abana bagize ingorane camitamwo kuza ndababafasha hanyuma bakuze imyaka itatu canke irenga bagaca babatwara bashobora gufungura n'ibyo ababyeyi bafungura.
Yo Orferina iri amajahe
iri ku ibuye ingozi niho twayubatse.
Hama televiziyo nayo na radio.
Radio televiziyo nabyo nyine bikorera ibuye.
Yego bigashimikira ku biganiro
ivya. Kumbe niho twari dufise aho dushobora kubaka.
Bigashimikira ku biganiro nyabaki.
Ibiganiro uje kiganiro gikomeye dushimikirako ni ikinyene cyo gusanga abantu ku kivi. Gutera intega abantu bari ku kivi bariko barakora ugwaruka turabishimikirako gose kuri radio yacu. Tukaganiriza n'abari ku kiva bari mu masoka bari mu mirima abariko barakora ibikorwa bitandukanye yabo twumvise bakora ibikorwa byiza bakabasanga ku kivi bagatanga ikiganiro bakavuga uko byabagendekeye ugwaruka rwagize imigambi bararusanga ku kivi bakavuga ukuntu babigenjeje kugira bashobore gutera imbere umuntu mbere kugira ngo n'abandi babafatire kwa karorero.
Turafise n'uyundi ku murongo wa telefone ariko muhinga bw'ivyuma ntitwumvise izina batu bariye kumbure yidondore aho herereye n'akazina kawe. Innocent bambwiye kwa Innocent uratwumva? Innocent uratwumva? Uherehe ga Innocent?
Ndiga Bujumbura mu Kanyosha mu Kanyosha Bujumbura.
Akabazo kawe canke intererano ku bikorwa bitandukanye vya Denise.
Nakabazo n'intererano yo ku bikorwa bitandukanye agenda akora mama Buzi. Kare tumva yuko bamugenye kwa pasiteri kare twari tuzi yuko kayo mabanga azo yashobora kurangura mugabo ubu turabona yuko basigaye bamwizera hanze hose muri Amerika hose akagenda guteramisha iteramo kuvuga y'ubutumwa bwiza kenshi no mu Burundi ntacyo twari tumenyereye yuko hose umukobwa w'ubutumwa w'umukenyezi mugabo ubu turebwe turabishyira n'ibikorwa akora cyose ubutumwa agenda avuga rwose cyatera kuri Facebook bugenda buraduhenda buradufasha cyane. Hapa nasaba katusha natwe akaza nko kutugendera hano umukanyosha nko kwibabara kugendwe akatubwira nk'ubutumwa kuko ubutumwa acirisha kuri Facebook twe buraduhendara cyane. Turabona akakora ibikorwa twari tuzi yuko yokora nk'ibikorwa nk'ibyo cyohendara nk'abantu tukamusaba nk'umunsi umwe hari mu karuhuko akazoza natwe gutiteramita akatubwira nk'ubutumwa tugahinda bwacyo babyiza agiye arashyira mu yandi mashengero.
Urakoze ngaho mu Kanyosha Innocent.
Yego murakoze namwe kutubona amagara kandi utwama mutwe ukamenya ko ufite Amerika.
Murakoze Madame Denise murumvise ico Innocent abasavye mwumva ico muzobarumusha abari mu Kanyosha.
Nabyumvise cyane mbanze kumushimira cyane Innocent yama akurikirana ubutumwa bwiza Imana imuhezagire kandi aranteye intege Imana imuhezagire hanyuma Innocent murantumira kuko sinonahamenya murantumira hanyuma mubwire hanyuma nzo
ngira ngo yaronse inyishu ahari kwa kutwumviriza ku radio. Xavier nawe uratwumva? Xavier
ndamwumva.
Uhirirehe
yende mu Rwanda mu karere ka Huye no mu ntara y'Amajyepfo.
Akabazo kawe
ngenda banza gushima umubyeyi rwose turamukunda cyane kubwo inyigisho ze ziradufata cyane yigisha abantu ibintu by'urukundo gukora kubaha Imana hanyuma turifuza ko no mu Rwanda rwose ihuye yazadusura. Ikindi niyo fondasiyo y'ubuntu iyo umuntu yifuza kumugeninga cyangwa kumuzana ngo be abe yamufasha yabigenze se n'abantu bari hanze y'u Burundi cyangwa yaho muri Amerika bifuza nko kumufasha babigenza gute
kufasha we canke gutera intege ibikorwa vyiwe biciye muri fonda
gutera intege ibikorwa vye iyo fondation ubuntu
urakoze ugira umusimiza ngaho mu Rwanda
yego murakoze
eka madame Denise akabazo ka Xavier mu Rwanda
nawe nyine ndamushimiye cyane ku nteye intege hanyuma turafise nayo nyine irakorera kuri iradio yacu irakorera kuri YouTube irafise Facebook irafise Twitter nayo nyine irakorera ku buhinga ngurukana bumenyi cyane ashoboye gushika mu Burundi naho nyine tuzomwaki ego
hanyuma ngo bashaka kugira gushigikira yo ma ivyo bikorwa byanyu bitandukanye naho babigenza gute uretse ku
hariho abari hanze bama badusaba nimero ya konti tukayibaha ego na mambona ariko tugenza
ngira ngo ibitandukanye barabisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zanyu
ego cyane
ego Mustafa uratwumva nawe uratwumva ga Mustafa
alo
uratwumva
ego ndabumva cyane
uherereye he
ndi Eldoret
muri Kenya
ego
tuka kwijamba
kama ndabaramukije ndarasaba imbabazi kumbure kuko ibyo ngomba kuvuga yamara mbabarira nashaka cyambere reka nshime cyane kubera ko uyo mumama nkunda gusurikirana inyigisho ziwe kandi hari utuvindegeo rimwe na rimwe duto dukunda guca kuri izo sosiyo ugasanga turigisha abantu nanjye mpora ndatukurikirana ukanyigisha ariko ikibazo cyanjye cyangwa akabazo kanjye nashaka kumenya cyangwa kubaza mbega abantu b'abamama Bibiliya yovemerera kwambara amapataro cyangwa amakaptura murambabarira kubwira ako kabazo twaciye kuri ako nyine kuko amapataro twambara aratandukanye rero nsize ukuntu narezwe cyangwa nsize ukuntu mbayeho ugasanga mpuko nambaye nambara uko nshaka hari amapataro nambara bigasa nkaho umenga aratabagurike kandi ugasanga nazishasha mugabo zikaba izina rita deshire eske uyu mama yo tubwira iki nasoza bambara impuzu nk'izo abahungu niko ndavuga ku bahungu cyangwa nkanabaza n'akandi kabazo mbega ni gute abana b'umuntu tubaha cyane cyangwa twemera kandi tuziko anakunda kuduhanura genda kuza amafoto niba narabonye bamwe mu bana biwe n'umuryango nkunda ndawukurikirana niba narabonye bamwe mu bana biwe bambaye amapasara ameze nk'aho nambara eske kuri iyo nyambaro cyangwa kuri icyo kintu aduhanurika abana tumeze gutyo cyane abantu twambara gutyo turambabarira cyane ibisigaye imana imukomeze cyane kuko turamukunda kandi uburyo abikoramo abikora neza cyane atandukanye na benshi imana ishikare kumwongera umugisha cyane
murakoze ubwire umunsi mwiza Madame Denise okay. Tuvugana dutegura kino kiganiro twari twamereye ko hariho ibibazo tuzagutagaruka ko cyane twari twishimye ko tugaruka kuri ibyo bitandukanye muri mwe muri Amerika akabazo muza kumva mudashimye kwishura ku radio n'uburenganzira bwanyu kuko twari twabemereye ko tuzagushimikira hanini ku kibagenza aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibikorwa by'ubuntu mugabo nta kumira ibibazo n'ivyumviro by'abatandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi babatwandikiye tubabwiye ko muri umutumire wacu ico tumva muyobokewe mwe kwishura murakitubwira n'uburenganzira bwanyu Mustafa arashaka impanuro ku vyerekeye inyambaro
Mustafa urakoze urakoze cyane ndanze kugushimira nawe ko wanteye intege kandi ko wamunkurikirana Imana iguhezagire cyane ko n'amajambo nkunda gutanga gufasha Imana ibishimirwe cyane hanyuma ibijyanye n'urwaruka Mustafa turarera urumva turarera ibyo byose Mustafa nta jewe nta pantaro itabutse no gurira umwana ariko usanga yaguciyemo nyene adusanga si iyo yayikuye ntuhamenye ariko mu bisanzwe je ntayo namugurira kandi inyambaro mu byo dukunda kwigisha turabahamagarira kwambara neza umuntu akikwiza rero hari hugiye ubujya turavuga ariko kuvuga ni kimwe ariko ku umuntu abyakira nuko abishyira mu ngiro ni kindi
ngo yatomokewe ayo nundi yari yanditse abaza Madame Denise ngo mama buntu muraheruka gusohora umwana byo bari byo
ego mecane ndabise umukazana
reka tubakeze urumva no mu misiri imbere n'abuzukuru bazaba bahari hanyuma acagira ko abaza ngo mbega ngo abana banyu ngo mubona bari mu nzira y'umuhisi canke mu nzira yanyu mu vyerekeye ubuzima mwahisemwe yashatse kubaza mu vyo gusenga canke muri politika
mu gutsenga burya twasenga twese kandi n'abana turi kumwe bariko barabikora barasenga Imana ko barakorera Imana n'abaririmbyi mu migwi itandukanye abandi n'abacuraranzi ko bariko barabibandanya hanyuma mu bijyanye na politiki ko baracyari mu mashuri baracyari mu mashuri cyane cyane mu bijyanye na politiki sinavuga ngo ndabavugire mugabo urumva mu migambi ishyigikira igihugu nyine barabibandanya iyo bariko barakorera Imana bakorera n'igihugu
ngira yatomokewe turafise Emmanuel ku yundi murongo wa telefone Emmanuel ikaze ku ijwi rya Amerika uratwumva uherereye Emmanuel Sudani y'Amajyepfo akabazo kawe
ndakamanda muti mutumire
arakumva
ego ndakuramukije cyane
mahora y'Imana bane nabo
amen
amana je kugira ni kura dusenge Emmanuel
ego
na mfite akaba tunakamenda babashe kajaye ni kungene ugaruka byinshi ubu ariko usanga duhura n'ibibazo bitandukanye ku bijyanye n'ubukene cyo twakwifuza gushika ko mugabo ugasanga ntibishyitseko nk'akarorero ku bintu bijyanye nko kwiga ubugwaruka turiga tukaheza amashuri hari n'abandi biga ntibayamare bibaye n'ubukene yego mbaze yuko kwari ukuntu mworaba cyangwa ukuntu niyingungaye mukavuga ati twemye dufashe ugwaruka ku bijyanye kwigigisa afite iminsi minsi n'ugwaruka rudaheza amashuri akaba hariho nk'ishyirahamwe wamufashe mu mugongo muhebwe muvuga ati ishyirahamwe rigejwe gufasha abana biyike aya bana badaheza amashuri bibaye n'ubukene tubafashe akaba ari mwe muri kurikirana byo bibanditseko n'ikibazo bijyanye n'ugwaruka usanga reza amashuri twaba ibyo dukora igikorwa cya taradifise nitaye tukarondera ukuntu tubibona tukabibura dore yuko n'icyo cyose hariho uko nyine mwoba mugifite no kuba ku mutwe ati ndafite ishyirahamwe werekerana mfashe uko gwaruka nibyo mwe nuko
igihe kumbura uherukira mu gihugu nari navuze yuko na nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu agerageza kuba hafi ugwaruka no kubahimiriza kugira imigambi hanyuma bagaca babashigikira biriko birakorwa kuko baragize novuga baragize urutonde rw'abantu bose ugwaruka badafite akazi mu gihugu ubu barabifite muri presidence barafite urutonde rw'abantu bose bahejeje amashuri batagira akazi bamubagira igihe rero bakabagirisha amanama bababwira ukuntu bogira imigambi hanyuma bagashigikirwa hanyuma ibijyanye n'abana b'amashuri jewe ndafite abo mfasha nsanzwe mfasha b'impfubyi baba batagira ukuntu bashobora kwiga ndafite abahejeje bino mu buzima ari mu buzima bubatse n'ingo zabo hanyuma ndakunda no guhimiriza abandi babyeyi hariho ababyeyi bifise bashobora no gufasha abana na 10 bashika nka 10 ndakunda no kubahimiriza kugira ngo baze barafasha aho baherereye abana biga amashure abajya batariko bariga amashure biga amashure n'ubu notera kama ababyeyi babishoboye kuko by'ukuri hari habaheba amashure kubera babuze uburyo kugira baze barashigikirana twige gushigikirana byo urumva sino bashobora bose ndashigikira bo mpambije nk'ubu n'ubu ndabafise 10 na bangahe bariko bariga ariko sino bashobora bose rero urumva ndashigikira bo mpambije ariko hari habandi baba babishoboye no batera kamo yuko baza barashigikirana bavyiza cyane.
Ngira tomokewe. Mbega hajya tugarutse kwivyo bikorwa bitandukanye bica muri Fondation Buntu ga Madame Denise iri mu Burundi gusa canke hari nahandi mu ofisi amashami.
Oya iri mu Burundi gusa niho dukorera.
Yego. Mu ntara zose ariko.
Ibikorwa tubiranguriranye naho tu aho dushobora gushika. Turakorera ibikorwa aho tubonye twagiye turafasha hatandukanye mu ntara zitandukanye.
Murakoze cyane. Turase Desta ku yundi murongo wa telefone. Desta nikaze ku ijwi ry'Amerika. Desta uratwumva?
Ndabumva.
Aho uherereye ni he?
Ngemba muri RDC mba nabita Ikalehe mu kigo kimwe.
Muri uvuga ko muri Congo? Yego, akabazo kawe ku mutumire wacu uno munsi. Tankinererano ku bikorwa byo bitandukanye.
Ndimubaga namubaza kubyerekeranye na Facebook konti ziwe cyane. Ese atakoresha konti za Facebook komo na abasuma b'Abarundi baca bakoresha amakonti bamwitinda ku muntu w'umupastori ukora ibintu yereke y'Imana bigacabira cyane abakongomani benshi cyane nkaba ndiko bagiye babiba kuri ubu ikintu kiba bidufasha mwate.
Urakoze Destin kugira umunsi mwiza. Ego Madame Denise akabazo k'imbuga ngurukana bumenyi zanyu abatari bake bitirira mu baho umuco botora imbuga ngurukana bumenyi zanyu ko arizo nimba zihari n'inzahe kugira ngo ntihagire abazohava bibwa bajuragirika babaza batari ivyo ibitaberekeye.
Arakoze cyane Deste. Imana imuheze kugira ngo akoze kubinyibutsa. Uko nagiye ndonka n'abakongomani benshi baterefona bavuga ngo barabi ngo bariko barabiba mu izina ryanje. Hariho n'uwa telefonye ankarira cyane ngo naramwibye. Avuga nti yo sino sinobyubahuka nogira guhanura abiba hanyuma nkagaruka nk'ibiba. Urumva nibyo hariho abantu banyitiriye benshi benshi cyane no mu gihugu wacu benshi barabiba bakavuga ngo nabasabye amahera kugira ngo ndabaha akazi ibintu byinshi rero nagira ndabamenyeshe ko ari abasuma ariko barabiba muri iyi minsi iheze nta mezi atatarahera niho nuguruye Facebook yuwanje umuntu ubwa mbere nta niyo nakoresha mu ntumbero yo kugira ngo ndabereke ukuri ibaze n'ubu ndino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ndahashitse ku munsi wa kane hari ama Facebook nk'atandatu buguruye bagashyira ko amafoto ndino nk'atandatu ibyo barumva yuko nobikora rero ubu ndayifise iri ku izina rya Pastor Denise Nkurunziza kuko bagira amazina menshi hariho n'abagira revera hariho n'abagira bashyira ku bucumi hariho jewe iri ku izina rya Pastor Denise Nkurunziza kandi jewe iyo kuyaga n'abantu kugira ko ubutumwa bwiza gusa nta bijya byo kunsaba ubugenzi nta bijya byo kuyagira ko n'abantu nawe twandikiranira ko jewe nshyira ku ubutumwa bwiza gusa nta kindi ndayikoresha. Kandi mperutse gutanga n'akavideo ndababwira yuko ndabereka Facebook y'uwanje iyo ariyo ndababwira ko izindi zose arabariko barabiba narabisabye nibaza yuko igihe gikwiye kigeze abo muri Facebook bazo ngirira neza izindi bakazifuta kuko bari abantu cyane mu izina ryanje.
Hanyuma kuri Twitter nayo muracakoresha iyo mwakoresha mukiri première dame
ego ndayikoresha oya narahinduye nyene ku matina yiwanje kuko igihe yari yanditse ko première dame yanditse kuri jewe nyene ariko ndayikoresha
ngira ngo aratomokewe we n'abatari bake bihora bica ku mbuga ngurukana bumenya ari byinshi abenshi bakibaza nimba z'ukuri iyo Facebook canke Twitter ziba ziri mu minwe yanyu umuco muri abutanze kubakunza ibijwi rya Amerika
cyane no kuri TikTok na Instagram hose nkoresha Pasteur Denise Nkuru nziza
abakunza ibijwi rya Amerika ngira baratomokewe. Turafise Junior ku indi murongo wa telefone. Junior ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ndagezeambu ndamukize mutumire.
Ndamukize chane.
Jewe nanifise.
Uherere.
Jewe ndi muri Dubai. Luko Dabarau. Ndamukize n'abarundi akora twumviriza. Jewe nanifise ibibazo bibiri nashaka mubaza mutumire. Ikibazo cya mbere cyerekeye inkuru duheruka kumva isentare igejwe akarere muri kariyasi yagize icyo ivuga ko ku kiringo cya gatatu cya nyenicubahiro petero nkuru nziza kiringo cya gatatu cyatumye gikwega intureka mu gihugu nka Pasteur mukozi w'Imana arongoye abandi ni sengero roshe abibona gute uko bantu gipfunzwe baziri ibintu byabaye abapfuye hamwe n'abahunze cyashaje dusha mbere ikibazo kigira kabiri nk'umurundi nk'umwe mu barundi benshi twa umkumbisi inkuru yagaca mugongo yatubabaje n'ubuki tubabaza tukaba taramenya neza idonido kucatumye nyene cubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi yitabye Imana tukaba twara mu makuru menshi haramwe kuramwamwe twumvise ko nyene cubahiro Pasteur Denise barasabye ko haba ye nyine cubahiro yoba yarabaye canke yona nyene hafatuho umuco murakoze cane.
Junior reka ngire ko ndakubwire imbere ko ndamuha uburenganzira bwo kwica bivuze ko canke uko avyumva imbere dutunganya kino kiganiro twe twaremeranije ko ata politika tuza kujamwo nivyo nemeye mu gutunganya kino kiganiro ko tuza kuyaga ku buzima busanzwe bwiza arimo ngaha anye ata politike tugiyemwo ubu rero akagira ico yumva yo kwishura kuri ivyo bibazo turamureka yishure mgabo ni yumva naho hari ivyo adashoye kwishura no uburenganzira bwanyu. Madame Denise jambo ni kwanyu
yego Junior Imane guhezagire umusanzwe Junior cyose ndi umunyepolitike ndi umunyepolitike by'ukuri ibyo ni ibibazo politike ariko kandi ga Junior ibyo bibazo ko twabirenganye yewe bo kandi sindi umunyepolitike nibaza abanyepolitike icyo kibazo umuntu akibabajije bo byumva cyane ariko kandi kiriya gihe yewe nari nasenze Imana narasenga Imana kandi abatike ko barayavuze ko uburyo bibiliya twarabirenganye by'ukuri hanyuma ikibazo cya kabiri ahubwo nicyo ntumvise neza abajije
yavuga ngo yashaka kumenya ngo umuco kuca yavuze ngo mwoba mwarasavye autopsy umushinga ntayo wanyu aki acitabira
arambeshe ntayo nasavye ahubwo nagumye mbwira abarundi bose ndababwira yuko atanuwo byumvira ibyo bintu bya autopsy atanuwo byumvira ngo yicwe n'abantu yapfuye buki ntari hageze hari hageze nico gituma yewe ntigeze nkominduru ngo ngo nibande bamwishe nibagize iki n'ukuri hari hageze yaragwaye hanyuma arapfa abantu kubakanguka gusa kuko hari iki umuntu agwara umwanya muto ahubwo niyo umuntu agwaye umwanya muto burya turanabishimira Imana kuko hariho n'uwundi agwara umwanya muremure kwazusanga agiye arushe wenye n'ubwiwe n'abasize bararushe wenda narabishimiye Imana arabyibwe sinzi ko yabyumvise je narashimiye Imana sinigeze nsaba ngo bapime sinigeze mvuga ko hari uwamwishe na n'uyu munsi nta muntu novuga ngo yaramwishe narabyakiriye uko byagenze nkashima Imana nabo yapfuye ahubwo bari hafi bakamunyegeraniriza kuko Jesse nari hafi
ngongera ya tomukewe turase Dani Samuel Dani Samuel ikaze ku juge Amerika
nani nitwa Dani Samuel ndani mu Rwanda Kigali mu Rwanda
akabazo kawe
ndagira mbanze nsubuza cyane umugore wa nyakwigendera Petro Nkurunziza wahoze urongo igihugu cy'u Burundi
nanjye ndagusumbuye amen
rero yego akabazo mfite namubaza kuko nagize amahirwe yo kuba navuga nawe akunda nk'iki cyane cyane inyandiko ziwe ndetse n'ubutumwa atanga acisha ku mbuga nkoranyambaga yamaze mu Burundi nyakurikirana amakuru yaho ndetse nkakurikirana uburyo sisiteme yabo uburyo ibacitse imyanya n'iyobokamana sinzi niba niba yumva ikinyarwanda ndimo ndakoresha
ndabyumva cyane
usanga abategetsi benshi cyane b'Abarundi ubona nyine nk'abantu nyine bakoze imana cyane ubona nyine bajya mu nsengero bagahimbaza mu buryo bugaragara buri fizikare none nibo ndibaza ese biraborohera cyane nkamwe na mwace ku ntero y'ubuyobozi mu kuba umuntu uhimbaza imana cyangwa se ukorera imana yabifatanya no kuba yakorera igihugu mu buryo bwa politike cyane ko harimo wenda nk'uko tuvuga ati wenda hariho amakosa agenda bamwe n'ibyaha kuko burya ntabwo matagira ibyaha ugasanga bamwe babisanishije niyo kamana bati bari abantu ati bajya mu nsengero bati baratubeshya ati ibyo bakora ati ntabwo bihwanye n'ibyo Imana idusaba ese kuri we abona ibyo bintu nk'uko byashoboka yagira ngo aze kuza kukinsobanurira ndetse nongeye mubaze nti nk'umwe n'umwe ari muri Amerika nabyo bimaze iminsi dukurikirana ese abona uburyo abanyamerika cyangwa se abanyamerika kavukira pana abanyafurika nyine bariyo mu buryo bwa diaspora uburyo bubahiriza icyo bita iyobokamana nanone uburyo nyine basenga ese bigihura n'ibyacu aze ko madiferanse yabyo cyangwa se ame n'icyo byaba bihuriyeho mu gihe cyaba gihari
ubwira umunsi mwiza ngaha mu Rwanda Dani Samuel
murakoze
yego madame Denise utubazo ni tubiri tuve kwa Samuel
yego mwenye narakoze cyane ikibazo cya mbere kijyanye no gukorera Imana n'ibijyanye na politike icya mbere no mubwira nuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uko wari uri mu ihamagarwa ryawe ubigumanemo n'Imana mu ihamagarwa ryanje jewe sinari umunyepolitike rero maze kuronka umugabo nawe akaba umunyepolitiki jewe nagumye uko nari mwihamagagwa nawe burya yagiye kuja mu byo gukizwa kubaha Imana asanzwe ari umunyepolitiki rero we yari umunyepolitiki akongera akaba mu byo gusenga jewe nanje nkamushigikira ndamusengera muri ibyo yararimo nibaza yuko bakurikirana ntibari bwanyumve ngiye kwiyamamaza rero je nagumye uko narindi ngihamagagwa rero je byaranyorohera kweri naho nari nkiri kumwe n'uwo twubakanye kuba mu by'Imana noneho bwari bwo buzima burya naho twari twubakanye jewe nahavuye mba umwungere nkaba ku ishengero ibikorwa by'igihugu nkabijyamwo igihe nyene ari ibikorwa by'igihugu bimpamagaye ahandi burya umwanya munini wari uwo gukorera Imana nk'uko uno munsi biri umwanya munini mba afite ni uwo gukorera Imana n'icyo gikorwa ubu mba ndimwo
Dani Samuel kandi nabajije ngo mumugereranirize ngo ko abanyamerika bongaha ngo abavukire bongaha ahi na muri Afrika uko mubibona kukungene bahurumbira ivyimana ivyinyigisho nderamana
ti abo ngaha ntabo turiko turahura benshi ntabo turiko turahura benshi baza nibikorane twagize nta barimwo no kuvuga ngo barimwo benshi babaye abanyafrika cyane cyane mugabo mu bihugu bitandukanye rero urumva sinobigereranya sinababonye cyane
ego turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ubundi ku munsi wa kabiri ni umunsi w'abapfasoni n'abigeme akajambo mwubwira abigeme bakiri bato abapfasoni abayobozi batandukanye bijya no hino kugira ngo inzira iduranisha ku mahoro ice mu mana kandi yubahiriza umwe n'uyundi ko bakahega Madame Denise
ahubwo nyene ko ari umunsi w'abigeme n'abamama nkaba ntumvise n'umwe
ni ikibazo gikomeye ahubwo utonera gute ku rubuga abigeme baracatinya nka kera cyane
Ni mbona
turafise ikibazo gikomeye cyane
hariho abakenyezi n'abigeme usanga bari mu burongozi ubu twarateye imbere kandi n'abagabo mu bihugu bitandukanye baratwizera ngo abakenyezi barabashikiranganje bashinga amateka bakenguza amateka n'abakuru b'ibihugu barabayeho hirya no hino ubu rero biragaragara yuko ku isi yose amukenyezi yateye imbere mu bijyanye no kwizigirwa mu mabanga atandukanye kandi akomeye rero impanuro nutanga ku bakenyezi n'abigeme nuko ubwa mbere ko kwiga tugatera imbere mu bumenyi kuko nubwo twokenera ibibanza byo mu burongozi bukomeye umuntu atize urumva nibyo kunda bige tugire umwete wo kwiga ababyeyi duhimiriza abana babigeme bige bashike kure kandi tubandanye tubahanura bagire indero nziza kuko hari habo binanira kwiga kubera babuze indero nziza bagire indero nziza bifate neza hanyuma abamama nabo bari basanzwe mu mabanga muri politiki nabo nyine bifate neza kuko hari habo usanga nyene hari abamama nabo nyine batifata neza ariko bugi ndariva hasi ndariva hasi usanga kumbura iyo kuva hasi atayironse kwiriye niyo gituma twebwe abakiriko barabyara no basaba abana bakabarera kuva hasi abahungu abakobwa bakabarera indera ikava hasi bakabikurana bakazoja mu buzima bwabo bwa minsi yose bafite indero nziza
Kongera ubutumwa burashikira kino kiganiro turazi ko abigeme n'abapfasoni bagikunda ariko igituma bataduha amatelefoni yabo tubahamagare ntitubizi igituma turizera ko umusurinzi n'abazozi baratwitabira ku rugero nk'ubwo abashingana hama mu majambo make uwo basaba gusengera igihugu cy'u Burundi mwose ngamuvuga gutega Madame Denise n'akarere k'ibiyaga bigari
ikintu cya mbere sengera nuko ndahezagira kuko igihugu turimo dutegereza kugihezagira kugisabira amahoro kuko kibaye amahoro natwe tuba amahoro hanyuma ikindi sengera ni ugusengera abaganza ibihugu ni ukubasengera kuko burya biragoye jewe cyane cyane nahaciye iyo hageze ko nsengera igihugu mba ndamenye icyo mvuga nk'uwahaciye ni jyewe wa mbere wo gusengera igihugu ni jyewe wa mbere wo gusengera umukuru w'igihugu umutambukanyi wiwe n'abandi baba bamufasha kurongora nyine mba nzi ibyo nsengera ndabasabira ikintu cya mbere ndabasabira ni ubwenge no kuronka ibyiyumviro bivuye ku mana kuko ubwenge buhari kandi nabwo buva kukubaha imana urumva ca ndabijanisha ubwenge buhari hanyuma n'ibyiyumviro by'imana umuntu acazarakira arafata ingingo iyo biteza imbere igihugu ari byavuye ku mana ibipfa ku mana rero byose ari igihe abantu batabibona nka byiza ariko mu nyuma bikabamira ibyamwa byiza bakabona bati ikumbe cya kintu cyari kintu cyiza cyane
murakoze nuko rero tubashimire Madame Denise Nkurunziza kuri kano kanya mwahaye ijwi ry'Amerika tukibutsa ko muri umutambukanyi w'umuhisi Pierre Nkurunziza yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi ejo nitwongera kubatumira mu biganiro byacu bitandukanye muzotugire nk'uko uno munsi mwatugize
ego cyane sinoreka
ego tubifurije kubandanya imirimo myiza muri mwongaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuzotaha amarembe
Ego murakoze cyane.
Murakoze. Turashimiye abakunzi b'ijwi rya Amerika batandukanye bagize ico baterera muri kino kiganiro mwateguriwe mumongera mushikirizwa na Joy Diana ni nahazwe yakoze Nadia Taha na ingenieur bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma. Ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tuyifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose batubwiye mu buhinga bw'ivyuma ko habaye ikibazo kugira ngo kino kiganiro mugikurikire ikibiriraho ariko ni muhumure mukanya turaza kwibashira mu cose uko cakabaye. Aje Diane nahaze turaza kwa turi kumwe igihe cy'isaha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mu makuru azobagezweho ico gihe mukurindira mubandanye kuranirwa mu byo murimo byose mwumva ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye dusamira namwe.